This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.
Mwaramutse nshuti mwese mukunda ikiganiro yihaye ijambo abanyamwanyi radio ijwi rya Amerika muri aka kanya ikiganiro mugiye kugishikirizwa na Frederic Nkurikije tukaba tugiye kuvuga cyane cyane kwihweza ukuntu abarundi baba mu gihugu ca Mali bamerewe muri iki gihe nkuko twabibutsa mu gihugu ca Mali haradutse ingwano haheza amezi atari make ha ingwano gushika ubu yoba yarifatiye ku madini iyo ngwano rero iradutse kandi hariho n'ibihugu byo hanze yagiye gutabara hanyuma tukaba duhiriwe duhishije hariho umurundi kazi ari umukuru w'ishyirahamwe ry'abarundi aho muri Mali médiatrice barambona tukaba turi kumwe ngaha tugi muri kiganiro mwaramutse neza madame médiatrice barambona
amahoro Frédéric
amahoro neza turi kumwe kandi n'umushya ntahe Alphonse Ndayikengurukiye ari muri Etats-Unis ariko nawe nyene ararajwe ishingano biba mu bindi bihugu akaba cyane cyane nawe nyene akeneye kumenya ukuntu abarundi baba mu gihugu ca Mali bamerewe muri iki gihe mwaramutse neza Alphonse
mwaramutse neza Gafred
mwaramutse neza
amahoro Alphonse
amahoro neza ga mediatrice mbega mvuge nta abadafuye barabonana cyane abadafuye baravugana
baravugana
Mo le carrero tutarinze kwatesha kanya mediatrice barambona asanzwe aba ibamako ku murwa mukuru giye guca Mali atubwira ukuntu vyifashe mbega ubu ibintu vyifashe gute ingwano ubu nagahengwe
ubu rero ubu nagahengwe bukebuke sinzi ko mwabikurikiranye mu kwezi kwa gatanu hari igeze kuba ingorane zivuye ku kuko abantu batumvikanye hamwe n'abatwara igihugu mu byerekeye ingene hariya muri Norho twarwa hanyuma narakurikiranye kandi ingene bagiye kuvuganira yaje kugira bumvikane mu bwa mbere ntibumvikanye neza barasubiye baragaruka bamwe basubira iwabo ubu rero basubiyeyo uyu munsi basubiye kandi gusubira kuganira twizeye yuko bazoza hari icyo bashitse ko ariko ku byerekeye umutekano aha tuba i Bamako ni ukuri nta ngorane ziriho turabaho ibisanzwe nta kintu kigoranye n'umuntu afise nk'ahaja ku mugoroba naho bari mu ijoro aragenda umuntu arabona abapolisi bake bake n'abasoda mugabo n'ukuri n'amahoro murabye sinzi ko murabona ikarata ya Mali umuntu arabye ni Bamako niyo izo ngwano zibera ni kure na kure cyane
muri izo ntara zindi naho cyane cyane higezwe gufatwa n'umurwi urwanya ubutegetsi ho hifashe gute amahoro arasasagaye
hariya nta mahoro bafise kubera n'abakozi ba leta nta n'abariyo mu minsi yahera mwarumvise ingorane zabo habaye igihe premier ministre yagenda agiye kuramukanya hariya hanyuma abo bita abaprefe ni nk'aba batwara amaserikire barabica abatari bake n'abasuprefe hanyuma muri icyo gihe murumva ko abategetsi bari bafiteyo mugabo barya babagwanya baciye basubira gufata ayo mapozisiyo yabo abo rero murumva yuko atakumererwa neza mugabo nko mu ntara ya Gao na Tombuktu na Mopti ubunye abatwara igihugu barashobora kuja barajyayo mugabo hariya Kidale n'ukuri n'ubu nta kintu
Alphonse hari ikibazo mwamufite
hariho ikintu avuze mu mwanya avuze ati hariho ibiganiro byigeze kuba ibiganiro bya mbere byarabaye ingwano isa n'icureshe ati ubu basubiye mu bindi bigwabe mu bindi biganiro nagira ngo mubaze ibyo biganiro bya mbere ko kuvuga ko habaye agahengwe habaye iki kugira ngo gahengwe nikabandanye ubicizero umuntu yoshira muri ibi biganiro bisubiye kuba n'ikihe
mu by'ukuri ako gahengwe kava kuko ibihugu bindi byaje gufasha Mali kugira ngo bashobore kuramka amahoro babategeka ko bumvikana afite mu byukuri niho bitwa naye handi yababobaretse bo nyine ubwabo zewe nibaza yuko iby'amahoro nitwobibona vuba mugabo kubera ibyo bihugu birabategeka ati mwumvikane mutumvikanye turahagarika ibi turahagarika imfashanyo mu byukuri barategereza kumvikana kandi n'ubundi icyo gituma twibaza yuko bazokumvikana kuko hari ibintu byinshi byahagaze imfashanyo nyinshi rwose zarahagaze umuntu abibonye abirabye no mu ibarabara bamako mu bisanzwe n'igisagara ubona ko abantu bari muri twinshi ariko bimaze igihe vrema ubona ko abantu bifumbereze no mu isoko no mu gisagara hagati ukabona n'ukuri ko ata muntu maziriho
muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose ko iyo mirwi yose iri kwitana mu mitwe isa n'itegekwa kugira amahoro mbe mu gihe ibihugu byo hanze mu gihe abanyamahanga babateka kugira amahoro bazaba batahutse muribaza ko muravye ukuntu ibintu byifashe muri iki gihe muribaza ko hazosubira kugaruka amahoro canke bazokwama mu nduru mu gihe cy'amari
hariho abantu bahora bazitwenza bakatubwira yuko ibi bintu byo muri Mali bizoba nka Palestine na Israel ko batozo kwigira baronka amahoro na gatoyi ko bizoza biraturesa hanyuma haheze imyaka bigaba subira kuko jewe kuva nshika ngaha muri Mali izo ngorane zamaho urumva hera nk'imyaka itanu ukaza wumva birasubiriye imyaka itanu bikamera nk'ibiturete ukaza wumva birasubiri jewe kuva menya Mali byamari gutyo abandi bavuga yuko byanye gutyo no kuva na nuze Mali ironka independance byamye uko urumva rero kuri icyo kibazo jewe nibaza yuko bizoturesa reka turare ibyo nyine turonka amahoro uyu munsi hanyuma ivyezo nabyo bizobazwa benshi
hari ikintu uvuze nagira mfatire nyine Fredi ajije kuvuga uvuga uti ibihugu biza kubafasha navuga biti mutagize uko turahagarika iki ariko kenshi aho jewe numva umenga ibyo bihugu bifasha ngira birafasha n'ingwano none abantu bari kwaragwana ubize uti ndahagarika iki kugira ngo ingwano ihere ni ukuvuga yuko abo warushigikiye muri abo bari kwaragwana ukangisha utudahagaritse bya bindi naho ndaguhanda ndari kwaka
sindabizi ngira ngo birashoboka kuba ni abantu bagwana abandi nabo barorera umuntu wese aragira ati uriya prema ari mu makosa cyane uriya ari mukuri mugabo ibyo bihugu bindi ayo makungu nayo nyene arafise ibintu akorera ngaha muri Mali uramurazi yuko ngaha muri Mali hariho inzahabu nyinshi kandi urumva izo nzahabu nuko ari zo bamaze gutora ngo hariho n'ibindi bintu byinshi biri mu butaka hariya nyene muri noro baravuga ko hariho peteroli nyinshi urumva ibyo bihugu biri muri izo afere bikeneye yuko haba amahoro urumva ngo amafaranga ngo aranga induru urumva batagize amahoro abo izo afere zabo z'ibyo bihugu zitazononekana nicyo gituma bagira bati nimugira amahoro kugira ngo natwe tubandanye dukora akazi kacu
mutubwire mu majambo make cyane cyane nk'abantu batwokumvisha batakurikiranye cyane rwose ingwano yo muri Mali mbega ahanini iyo ngwano ihagaze he ni ingwano nyinshi zo muri Afrika zamaze ihagaze ku moko ariko iyo ngwano amatwi adusumira iyo bihagaze ku madini byifashe gute imirwi itaramu mitwe ni ihene
ariko rero jewe ukuntu tubona ibintu ino iyo ngwano ihagaze ku madini ihagaze ku gice cya Mali gishaka kwigenga kuko nari ubundi no muri Mali aba 98% kuyijana n'abisilamu abakatolika n'izindi religion ni minorite bose urumva ihagaze ku gice kimwe gishaka kwigenga kikava kuri Mali kikitwa irindi zina mugabo si ibintu by'amadini na gatoyi
icyo ni ikihe kiri kibamo bande cyane
kirimo no ahubwo ngira ngo ibyo abantu baba bashaka kuvuga igihe bavuga amadini ngira bashaka kuvuga ibintu by'ubwoko ibintu by'urukoba muri icyo gihe muri icyo gice hari abamanyebera bameze nka kujya kwa barabu nka kujya kubona barabu hari iwacu Burundi nibo babayo hariya cyane cyane akaba aribo bashaka kwigenga rero kubera ko begereye nka bijya bihugu bya Algeria na Mauritani bakumva umengo begereye bariya gusumba kuko beregereye abino kuko icyo gice kindi aha muri sud harabirabura
turetse urwo rukoba rwa rubatandukanya iki ni kintu kibatandukanya n'ikihe ikindi kintu gituma batana mu mitwe
uretse urukoba hariya muri noru yo hari abonye bashaka kwigenga ukuntu babaho babahanze nko muri desert n'abantu cyane cyane borora abantu barima abantu barima bakiza muri sud hanyuma abantu biza muri sud n'abantu barima bakingura bakaba bafite ibintu byinshi ariko abahariya rero batunzwe n'izo nka zabo n'ibyo bikoko byabo hanyuma ugasanga ngo bari mu bukene bwinshi cyane
none ka mediatrice uravuze yuko aho muri mari hariho komunote nini y'abarundi nagira ndakubaze icyambere cyo cuko abarundi bari hiyo boba bangana hanyuma ndakubaze yuko iyo ngwano itaciba ibafata ko mudafise ubwoba muti hagafatwa n'aba turashira ati cyange hagafatwa n'aba turakira bifashe gute abarundi bari ngaho
ino ubu abarundi bari ino ni benshi barashobora kuko nk'ubu turakunda kubonana kenshi iyo tubonanye hari aho usanga turi nka 50-60 mugabo haba hariho n'abandi bari hagati mu gihugu baba bataba bashoboye gushyika kuko ni kure na kure cyane ndibaza yuko abarundi bari ino bashobora kuba bashyika nka 20 mugabo abarundi bari ino benshi bari mu buzi bwa nation civile icyo gihe rero barafite sekurite ikwiye ku buryo atabwoba buriho abandi nabo bari mu masosiyete bikorera utwabo nabo nyine barafite uburyo bwo kuba boronka sekurite ikwiye abandi nabo bakaba ari abakenyezi bafite abashingamahe babo bino babamanye nabo ntibumva nta ngorane bafite abo bashingamahe babo barababona oya mu by'ukuri abarundi bari ino nta ngorane nimwe bafite ya sekurite
okay
igihugu kiri mu ngwano bwa medi abantu benshi kenshi cyane cyane nk'ingwano ubona ko ihera igasubira igatangura nk'uko mwabivuze hoba hari nk'abarundi cyane cyane batari muri ayo mashyirahamwe ya ONU hariho nk'abo bafite umugambi wo gusaba ko bimurirwa ahandi cyane eka batahuka mu kindi gihugu
oya nuko ibyo byari gushobora kuba mu gihe ibintu byari bikomeye cyane igihe haba kudeta hatatu hakaba na kontre kudeta hanyuma n'abarya barebere bagaca binzira nyine bakamanuka bose ino muri sud hariho abigeze kubyiyumvira mugabo muribuka yuko abafaransa baciye banyaruka baraza barabasubiza inyuma muri iki gihe rero nta kintu na kimwe cyotuma hari abiyumvira yuko uwo kuvuza bakava muri iki gihugu bakajya mu kindi
akandi kabazo gato ingirakereka y'abarundi cyane cyane mediatrice wewe bambwiye ko ari wewe uhagarariye ishyirahamwe ry'abarundi riri iyo muri mali halo nagira ndakubaze ya ngwara yari yarasinzikaje abarundi sinzi ko yakize usanga abarundi basigaye badasangiye bacanamwo iyo washobora nta iriho nta irashikaho murafatanye mu nda mwese umeze neza byo ari byiza cyane
yo ino na mahoro prema ino ija ngwara y'abarundi y'ubwoko oya kabisa ino prema nta irabishyikira kandi tuzakora uko dushoboye ko tugira ntidushyikire ino hari abarundi b'ubwoko bwose hari abaje bari mu Burundi bahunze muri cya gihe cy'ingorane hari abavuye mu bindi bihugu hari n'abaza bava i Burundi hari abapolisi benshi baza gukora ino kandi rero bose barafite ibikorwa bibafata umwanya nibaza yuko mwene utwo tuntu tw'utudumbi dumbi ngira ngo baba ari abantu babuze icyo bakora oya kuri iyo ndwara imana iturire
iyo ni indwara no mu Burundi isa n'iriko irakira buhoro buhoro nibaza ko ishobora kuba iriko iraja mu nzira tukiri kuri we nyene medi mutubwire hari amakuru kenshi na kenshi avugwa aho nko mu bihugu vyaho mu burengero bwa Afrika hari ingwano zitari nke hari abantu benshi batinya ko hashobora kuba nk'imirwi iterabwoba nayo nyene iva mu bindi bihugu ikaza muri ibyo bihugu ugasanga umutekano muri Afrika uri uburiko uradurumbanywa hari urukuru kuru canke ubwoba ko imirwi ntishora kwinjira mu bihugu bisamwa amahoro make nk'ibyo
ibyo bintu ico kibazo ubazize nico bose ubwo bwoba buriho mu bantu uriho no mu bategetsi no mu bantu bacungera umutekano ariko kubera justement ibyo bintu byabaye hariya muri no ngaha muri mali n'ukuri icyo ni gikorwa bahagaze ko rwose cyane baracungera rwose imbibe za mali n'ibindi bihugu kugira ngo abo bantu nyene urumva barateye muri Afurika hose birababaje mugabo ngaha muri Mali ni kikorwa rwose kirabishinga abategetsi turizeye ko bitazogushikira
hari ibimenyetso byoba biribonekeza yuko izo ngwara zishobora gushobora kuzoshika
ibimenyetso urumva biva cyane cyane hariya muri noro hatanguye barya barebere muribuka yuko baje ari abo bita emenela hanyuma heza akanya gatoyi tugaza kumva haje abanzeye abajyanditse bose bo ku izina na Al-Qaida nayo nyine yari hari biragoye bose iyo hatanguye mwene ibyo bintu umuntu azahagaze rwose ngo akomeze nakanya gatoyi ukazibona bose bagushaye
intambamyi mubona nyamukuru hariho nk'abarundi batari bake bafise uruhara no mu gikorwa cyo kugarukana amahoro muri ivyo bihugu hariho bari mu mirwi ikomeye cyane gose hariho n'abaserukira cyane cyane intara ya Afrika yo mu burengero na Sahel ikintu kimeze nk'intambamyi kugira ngo amahoro agaruke cyane gose muri icyo gihugu ikintu mubona nk'ibindi bihugu byofasha n'inkiki
ntibunda kumva bavuga ino hari ibintu hari expression bakunda kuvuga ngo la reconciliation des esprits des cœurs et des esprits ni kubera ko abantu bino hamwe barababaye bose haba kugeza muri no haba n'abandi batewe bose barababaye kubera ibyo bintu biguma bigaruka basa n'abantu barushe bose ku buryo hari igihe umuntu yibaza ati mbega ntibaso hava babyemera bakasinya bakagira gute kubera ko barushe bose mugabo umwe wese mu mutima kagumyemo kubera ko abantu barababaye bose ibyo bintu byaratumye ni ubutunzi bw'igihugu nabwo nyine busubira inyuma icyo kintu jewe ndabona ko ari cyo kintu gikomeye kandi nk'uko mwabivuze rijya shyirahamwe irongowe na perezida Buyoya barabyitaho bose bama bari mu makoraniro bama bariko baragerageza guhanura hirya no hino mugabo birumvikana kugira ngo abantu bababare iyo reconciliation des cœurs et des esprits ni ukuri ibikorwa bikomeye cyane
hari ikindi kibazo gihambaye kisa n'ikigeramiye cyane rwose ibihugu byo mu rengero bwa Afrika aho ni cya kibazo cyakiza indwara gushika ubu umuti usa n'utaratogwa naho hari amakuru ariko yatangazwa hashobora kuba ariko araboneka urucandago mbega ubwoba bwifashe gute cyane cyane mu Barundi ngaho muri ibyo bihugu hari ibihugu bibanyi canke bihugu mwegeranye bishobora kuba bimaze kwandura iyo ndwara mbe Abarundi barafite ubwoba kuri icyo kintu
ubwoba icyo kiza urumva mu biganiro byose kiguma kigaruka mugabo ngaha barafata imigambi n'ukuri tubona ishoboye gukingira igihugu kijya kiza kuko nagiye gihugu cya Guinea frontiere iraha ya toyi umuye ndani bwa makomi ni stari cha kisanya ni mu cyo kuri frontiere mugabo dewe ndabona yuko ba abantu bizabita yo cyane kuko nta kamwe ya bwo ngaha muri gihe cy'amazi
ko nashaka ko kubaza cyane cyane ko bavuga ngo ngwiyo ngwara ni ingwara y'abakene ngo ni kwa muri kumuravuga Ebola ngo ni ingwara y'abakene ngo donc ngo nokuvuga rero yuko ngo abatobandanya cyane babivuga uko ariko arayivuga bashaka kugira ngo bivestise amahera menshi mu muri iyo ngwara ariko ni ingwara y'abakene kuko cyane yifata abantu bose
ibyo mumaze kubona ngaho
ifata numvane ifata nka kujya grippe ifata ni ingwara y'abakene kubera ko atantu turiho none ko twabonye yuko abazungu bose bafashwe niyo ngwara wagiye iwabo bagakira hapfa abintu gusa nuko atamunsi kandi nino hariho abantu twabonye bakira ngira ngo niyo bakene kubera ko ntitwararika bayitwarika ngo baze kwa muganga hanyuma baronka imiti ikwiye bongere kandi bayifate nk'uko umuganga yibabari kuko twabonye yuko abazungu bose bafashwe niyo ngwara bakira
tugarutse ku byerekeye community y'abarundi iri ngaho ibamako canke muri Mali muri rusange mu gihugu ca Mali ikintu mukora mwebwe nk'abantu barongoye ishyirahamwe ry'abarundi kugira ngo abarundi batekanirwe ikana izo ngwara zose bazirinde iki muvugana gute nabo barundi ikintu uko mwitunganya gute ibiganiro byanyu kugira ngo bame barikanuye ntagire haba ibyo biza canke haba iyo ngwana ibandanya kugira ngo bagume batekaniwe uburyo mukoresha n'ubuwe
nda muri Mali irishira hamwe byacu turafite ama activities twama tugira mu mwaka ariko kontuweli maturabonana n'ubu haribo ikintu bita grain twashyizeho hanyuma n'isi yose ku munsi w'Imana tuvuye mu misa tugashobora kubonanira ahantu tugatangira ikirahuri hanyuma tukaganira hanyuma tugahanahana ama informasiyo twumvise gutyo umwe wese akaba azi aho ibintu bigeze hari ibyerekeye bya sekirite hari ibyerekeye n'izo ngwara nyine ziriko ziratembera ngaha muri iki gice cya Afurika hanyuma bigatuma umwe wese arema
muri rusange mwatubwiye rero ko ibiganiro byasubiye gutangura kandi hariho akizera ko ivyo biganiro bishobora kugira icyo bivuyemo muri rusange muravye makuru atangazwa mu mateleviziyo muravye abandi banyagihugu banyamari bunyaga murabona ko babona ko amahoro azova muri ibyo biganiro amahoro arama
urumva nukubyizera cyane cyane nukubyizera kubera ko ayo mahoro yarakenewe abantu bose bararushe hari ingorane nyinshi zatewe no kubura amahoro mu by'ukuri turizera gusumba urabona biriko bibera hariya Alge twizeye yuko bazoza batuzaniye inkuru nziza kandi kwizera ni kwiza gutuma umuntu aguma amerewe neza nayo ari nta muntu abaye nk'uriye buye duca bigorana bose turizeye kandi abamaliya bose barizeye
tuvuge rero yuko bwa bundi politiki yo kuganira rero de concertation ifite icyo imaze cyane ifite icyo ikora mu kumvikanisha abantu bari mu matati
ego cyane ego erega none abantu bari mu matati none batavuganye baguma batata nyine bataronse abantu babashirira hamwe ngo babumvirize hanyuma bagire icyo bafite ku baguma batata mugabo murabona nka nk'ejo bundi aho baheruka n'ahatacu basize ko gikomeye cyo kuvuga uti uburere ibintu bizogenda gutya hariya muzotwagwa gutya hariya muzotwagwa gutya byaratumye haba amahoro abantu bose baratekana barindiriye iki kindi gice cya kabiri twizeye ko byose bazozaba bidadanuye byose basinye
mugusozera Medina shaka mu teraka mungire ico muvuze cyane cyane kubyerekeye nk'abantu babahanze mu bihugu bitekanye by'amahoro ibintu byose babifata nk'uko ibintu bisanzwe nk'amwebwe mwaci muba muri Mali mukaba mwarabonye ikintu naho muri Bamako ingwano itakomeye cyane gose mukamubonye ukuntu ico gihugu cyari kifashe neza myaka iheze ikagisa ni cyatabagajwe cyatabaguwe akantu mutanga kameze nk'ubutumwa nakahe cyane cyane ku bantu bose baba mu bihugu bitekanye
ndakubwira gafuze biki naho turi kure yahe ingwano zabereye igihe batubariye yuko abarebene bari kubaramanuka jewe ndibuka yuko hari n'uwigeze gutubarira ati nkumbure iyi weekend nihera badafite Bamako rero iyo abantu bari mu mahoro nibaza yuko ibyo bintu bidashobora kubashikira mugabo jewe nibaza yuko igituma ibyo bintu bidashobora gushika mu gihugu nuko abategetsi n'ukuri batwara neza abanyagihugu bimwe biyita bolu guverinance kubera ko iyo hari ibintu by'akarenganyo hakaba ibintu by'ingorane ubukene iki bituma abantu bagira umutima mubi bagatinda bagasavura hanyuma bakava bibyuka mu izo ngorane zo kuzingwara
Mediatrice barambona ndagushimiye cyane gose ko makuru duhaye cyane cyane yerekeye ukuntu abarundi bifashe muri iki gihe mu gihugu cya Mali aho hasigaye hari igitigiri kitari gito cy'abarundi ndagushimiye cyane gose ku kanya watoye kugira ngo tuganire nawe mu shyantahe Alphonse ndakengurukiye urakoze cyane gose ku bibazo wabajije eka wakoze kuba waronsa kanya kugira ngo wifatanye natwe kugira ngo tu yagen mufasoli mediatrice barambona atubwire ukuntu ibintu byifashe muri Mali mwakoze mwese
mwakoze nawe Fredi kwa watwibutse ukadu ukatwikora ko natwe tukakwitaba
mwakoze cyane murakoze ndabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cyo munsi giha ijambo abanyawanyi bi radio ijwi rya Amerika mwakoze mugira amahoro no munsi mwiza
That's what we say. finest I've ever seen. The way you're the shiny, the bling like green. Hey, when it comes to red thing, you're the lead. My princess, my only one lover. Girl, I guess it's time to let you know that. This program has come to you from the...